muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe, ni Thomas Kamirindi ngiye kubagezaho aya makuru. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko mubizi ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, na FM 94.9, na FM 95.2 mu Burundi.
Umusaza n'umwe apataga akihemba gahinga. Na umuntu avoma amazi agasaba muhira kwa sina nyina abafirisoni.
Uyu ni umukambwe wo muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi mu Burundi. Ku bakobwa batwara amagare ni ukuvuga kunyonga ikinga. Ni mu kanya gato mu makuru. Uyu munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatangije imikino ihuza abasirikari bo mu bihugu bya Afrika y'Uburasirazuba. Kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura aho iyo mikino ibera. Evariste,
ndakumva neza Thomas.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri make cyane yavuze iki mu ijambo rye?
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yashikirije mu ijambo ryiwe cyo gutanga izo nkino zihuza abasirikare bo mu bihugu by'akarere ka Afurika y'Ubuseruko ko kubona izo nkino zatanganijwe mu Burundi ko ari ikimenyetso ko hari amahoro. Yabwiye abasirikare bitabye izo nkino ko naho ari nziza batoca basamara bakabandanya bahagaranira amahoro. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Ubuseruko gushyira ingufu hamwe kugira bagwanirize hamwe ibikorwa by'iterabwoba muri uwo muryango.
Hanyuma se uyu munsi ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatandatu niyihe mikino yabaye?
Kuri uno wa gatandatu hugururwa izo nkino habaye urukino rumwe gusa rw'umupira w'amaguru, ubwo na rukaba rwahuje imigwi ya gisirikare ya Kenya n'u Burundi.
Umupira warangiye ubu ngubu?
Urukino rusa n'ururangiye, iminota 90 irarangiye. Urwo rukino rero mu minota 90 bikaba byagaragaye ko umugwi wa gisirikare wa Kenya warusha umugwi w'igisirikare cy'u Burundi. Urukino rero rwarangiye ku nzinzi ya Ulinzi yo muri Kenya, igitsindo kimwe ku busa bw'umurwi wa gisirikare cy'u Burundi ariwo Muzinga.
Ye, uvuze rero ko Kenya yaje mu Burundi muri iyi mikino, harimo n'u Burundi. Ibindi bihugu bihari ni ibihe? Mbese noneho ukongeraho ni ukavuga n'umubare w'abakinnyi, ni ukuvuga abanonotsi bitabiriye iyo mikino.
Ibihugu byitabiriye zino nkino ni ibihugu bitanu kuri bitandatu bigize umuryango wa Afurika y'Ubuseruko. Iruhande y'u Rwanda rufite zino nkino biturutse ku migenderanire itifashe neza hagati y'icyo gihugu n'u Burundi. Sudani yo mu banuko yitabye kaburorezi. Intumwa z'icyo gihugu zikavuga ko ari ukubera ko icyo gihugu ariho kicinjira mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko, abanonotsi bitabye inkino zitandukanye bakaba bagera 500.
Ejo rero hateganijwe iyihe mikino?
Ejo higanwa rirabandanya rizoba rigeze ku munsi ugira kabiri. Hateganijwe kandi urukino rw'umupira w'amaguru hagati y'imirwi ya gisirikare ya Uganda na Tanzania, basketball ku ruhande rw'abagabo na volleyball ku ruhande rw'abakenyezi. Izo nkino biteganijwe kurangira ku igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda kuza uno mwaka wa 2017.
Ku itariki ya kane hazaba ari kuwa kabiri wundi.
Yego cyane. Nukuvuga yuko iri higanwa rigiye kumara indwi yose ribera hano mu gihugu cy'u Burundi.
Rizakomeza kubera mu murwa mukuru Bujumbura gusa, nta kindi gisagara kizakira imikino?
Inkino zose zizobera mu gisagara cya Bujumbura ku bibuga bitandukanye ndetse no mu bigo bya gisirikare dushizemo n'ishuri kaminuza rya gisirikare Iskamu.
None akabazo ka nyuma ko Perezida Nkurunziza ari we watangije iyo mikino, hari agakuru kuko azaba ari nawe wiyifunga?
Nkuko ariwe yabyuguruye, bitekanijwe yuko umukuru w'igihugu ariwe azoshikiriza kandi ijambo ryo gusozera iryo higanwa izo nkino zitandukanye zihuza imigwi ya gisirikare yo mu karere ya Afurika y'Ubuseruko.
Evariste, ndagushimiye cyane, komeza rero uyikurikirane buri munsi uzajya utugezaho uko byagenze.
Murakoze Thomas.
Uyurane Evariste nziko banyankaho umunyamakuru wacu I Bujumbura ku mikino ya gisirikari yatangiye I Bujumbura mu Burundi hagati y'ibihugu bya Afrika ya y'Iburasirazuba EAC ariko u Rwanda ntabwo rwagiyemo ibindi bihugu bitanu byo birahari tugume mu Burundi kunyonga ikinga ku bakenyezi bavuga ko ari ugushira isoni ariko abigeme babakenyezi nako abigeme n'abakenyezi bo muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi siko babibona nk'uko umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana abitubwira
Ku mutumba wa Karindo muri komine ya Kinyinya ni mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi uhageze ubona bakenyezi n'abigeme bacana ko banyonga makinga bamwe baba pakiye ivyo bavuye gusarura mu ndimo canke gusuma mu masoko abandi nabo muhura bapakiye amabido y'amazi bavuye kuvoma Nzeyimana Alice wo ku mutumba wa Karindo afise imyaka 20 avuga ko yatanguye gukoresha ikinga afise imyaka 7 Nzeyimana Alice yabwiye ijwi rya Amerika igituma mu mirimo yiwe ya misi yose akoresha ikinga
twari tworesha amakinga kubera ibatu atworohera kubera twa imizigo ku mutwa twaroha amakinga cyatworohera ikinga rifasha gusarura cyangwa kujya mu isoko gusuma cyangwa ntwaye ikinga kuvoma naho yaya ikinga ikinga dutumutaroha
irishura re nirida afite imyaka 16 nawe nyene yemeza ko yatanguye kunyonga ikinga akiri umwana muto
uratse kunyonga ikinga
aho ntari itsi ndabamba mu kumoso nunaye je twamenyereye ino mu kumoso nabangana kusanga batse makinga muri abo ntanu matari ndabwo kunyonga ikinga fise nyaka 8
ubu rero gushira ku mutwe vyo kubana kibazo
ni kibazo namenyeye ikinga
twavuye twegera umutama w'inararibonye kugira ngo tumenye kunyonga ikinga kubigeme vyo barakaranga kawo mu kumoso bisaga Gordiano afite imyaka 68
kunyonga ikinga kubigeme ivuye ko sari guze acamye bwenge kuzakuvuma amazi nyuma ntagwaye kwa muganga kandi kwa muganga yagafanya kinga kuko riri mu nzu nyamwana afite umwana mu nzu atamenye ikinga abahombye nawe rero umwana amenye ikinga azakuvuma amazi gusarura gusenga uduko
ku barundi biyumvira ko kunyonga ikinga ku mwana w'umwigeme ari ugushira isoni canke kwerura umukurambere bisaga Gordiano avyamirira kuri
oya Musasoni gute ntabusasoni mulimo musasoni nunga apataka akihamba gahinga nawo umuntu avoma maza gasaya muhira kwa sina nyina abafisoni kirazira ko kiva ngo umwana wa ndira mafisi fisi kinga munzu ni ngo bari ko bwa munzu arige nya kinga kaza ku akalimenya kaza ku bamiro tuzi akaza ku singiro dukwi tugeza naho rero gatu mwana wanje ikakinga yanimenye kwa sika ndani mutuzi nimwe Ifyele hele ntaku pangu subusrason nigetera mbere none hatetera mbere umva ho hariki nse bantu bifuza bose barabesha aba nabantu bivuganye byiwawo inzya kazi
naho kubiyumvira ko ikinga rishobora gutuma umwigeme atakaza ubusugi bwiwe ataragira imibonano mpuza bitsina abo bigeme barashinga intahe aho bemeza batari byo namba reka na bamwe mu baganga twavuganye bemeza ko ikinga ridashobora gushikira ubusugi bw'umwigeme Divine Kamuco arongoye ikigo cita ineza y'ingo n'imiryango muri komine ya Kinyinya avuga ko umuco wo kunyonga ikinga kubigeme n'abakenyezi muri komine ya Kinyinya ari wa kera Divine Kamuco akemeza ko kunyonga ikinga bifasha abakenyezi mu kwikenura mu dukogo twabo twa yose ikinyinya mu ntara ya Ruyigi ni mu buseruko bw'u Burundi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda ejo bundi kuwa mbere igihugu rero cyose kizasoza icyumweru cy'umuganura nyamara hari abaturage basanga ikibazo cy'ubukene bafite kitabemerera kwizihiza umuganura uko bikwiye Asumta Kaboyi araduye inkuru
Mu gihe cyo hambere umuganura wabaga ari igihe cyo kwishimira umusaruro abantu babaga bejeje umuryango wahuriraga hamwe ugasangira ibyabaga byeze buri rugo rwazanaga umusaruro rwejeje rugahuriza ku mubyeyi cyangwa ku mukuru w'umuryango maze umuryango kwishimira umusaruro wabaga wabonetse imbuto y'amasaka niyo yakoreshwaga icyo gihe amasaka yabaga ahagarariye indi myaka yose yabaga yeze hashize imyaka 5 u Rwanda rwongeye kujya rwizihiza umunsi w'umuganura gusa hari bamwe mu banyarwanda bemeza ko umuganura wo muri iki gihe utandukanye n'uwabagaho mu gihe cyo hambere aba nabaganye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Mareba na Ruhuha yo mu karere k'Ubugesera mu ntara y'Iburasirazuba
mukanira twara gukoraga kera tugifite ababyeyi tutuha umuganura baduha umuganura nta bintu byeze bimwe ariko ubundi kera twagiraga amasaka none ubantu tubije no kuyahinga ntabwo bicyoroshye nyine kuberako baganura ikise nta myaka ikiriho ntuhakunda guhora inzara
hambere umuganura byabaga ari ibintu by'ubukwe ndetse bakanaryaga muri bihembe byabaye bikeya mu mudugudu hasa nko mu muji guhinga bisigaye bakeya imyaka ikaba mikeya
umuganura uroye wabaga cyane mbere ya jenoside yakorewe abatutsi abantu barengaga ibigage inzagwa noneho bakegerana bakanywa ariko muri iki gihe ntabwo umuganura uroye abaturage bawizihiza cyane mu kutawizihiza uroye hari bituruka ku mikoro ibintu byakoraga cyane mu muganura akenshi hari amasaka umuganura agashegisha ibigage inzagwa bakenga ariko uroye kubera ibihe by'ibiza byagiye biba mu Bugesera akenshi hagiye hava izuba nta myaka myinshi kiriho
aba baturage bavuga ko nubwo batazizihiza uyu munsi ariko bitavuze ko batamenye kuzabaho
keshi n'ibikintu nakunda no kubahoga uretse yego biravugwa
ako kumenya ko turawuze tumva kuri radio
ariko nk'ubu ngubu baravuga ngo udafite n'igihe ukigage wangwa na byeri mwateye imbere
byeri ho ntaga abantu benshi bakize nkubona ko abantu benshi akenshi babaye abarokore umuganura wizizwa n'ibintu gakonda kenshi kandi ntago bikiriho byinshi
aha muri mareba byarashize washaka ikigage uko kibona biragoye
kukibona biragoye n'amasaka hari igihe kigeze kubaho mu Bugesera n'ibyo guhinga amasaka bavuga ngo ntago biriho
muri ministeri ishinzwe umuco bo bateganya ko ku munsi w'umuganura bazaha abaturage ibikorerwa mu nganda ariko bikomoka ku buhinzi ndetse abaturage batishoboye bakazagabirwa inka bwana Steven Mutangana ushinzwe umuco muri iyo ministeri yemeza ko umuganura w'iki gihe ufite utaniye n'umuganura wo hambere
kera tuvuga tuti bakoreshaga imbuto y'amasaka gusa ubu ngubu turabijyanisha n'igihe kigezweho bavuga tuti umuturage arishimira ibyo agezeho ashimira Imana ibyo byo ntibivaho gushimira Imana nawe akishimira ibyo yasaruye ariko turasarura no mwikoranabuhanga urubyiruko ruriga hari ubworozi hari n'ubuhinzi nabwo ntibuvaho no muri iyo mibereho myiza niba abantu bavuze bati nge ndaganuza mitiweli hari abagenda bavuga bati nge ndaha abantu ijana imiryango ijana hari ubwo n'ukuganuza
nukuvuga ngo ntabwo umuganura ukiri gusangira ikigage gusangira urwagwa nk'uko byahoze mu Kinyarwanda mbese gusangira ibiribwa cyane nk'uko byahoze
ntabwo ari ibiribwa gusa biraguka bikagera mu kurebera hamwe ibyo abantu bagezeho
uyu muyobozi yemeza ko kuba hari abaturage bavuga ko batazitabira umuganura kuko batejeje ari umuco ukwiye gucika
abavuga ko batejeje ushobora kuba ari nk'umuryango umwe ibiri ariko nta hantu ushobora kuvuga mu Rwanda uyu munsi ko hari inzara yaciye ibintu ko abantu batejeje muri rusange ntabwo abantu bagarukira ngo ubwo ntejeje ntabwo nzaganura ariko uyu munsi ndiho maze umwaka ndiho hagati y'umuganura w'ubushize n'uyu ndiho hari ibyo nishimira umwana yarize uyu munsi ari usanga afite ubuzima busanzwe ariko afite umwana wiga muri Amerika wiga mu Bushinwa wiga i Burayi ubwo yashobora kwishimira ko na leta yamuteye izo mbaraga zo kugira ngo umwana ajye guhaha ubwo bwenge
icyumweru cyo kwizihiza umuganura cyatangiye tariki ya 22 z'ukwezi kwa munani buri ntara yagendaga igena umunsi izakoreraho umuganura ariko muri rusange umunsi wo kwizihiza umuganura mu gihugu uzaba tariki ya 28 z'ukwezi kwa munani ubere Nyanza mu ntara y'Amajyepfo insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti umuganura isoko y'umwe n'ishingiro ryo kwigira Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
tuve i Kigali tujye Arusha aho ejo kuwa gatanu ba ministri bashinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC bateraniye ku cyicaro nyine cy'uwo muryango umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yakurikiye inama araduha ibyo yagezeho
Inama y'abashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ahanini yarigezwe no kwemeza ivyegeranyo bitandukanye ikibazo cagarutse ko ahanini nikijanye n'isoko rusangi aho vyabonetse ko acibonekeza inzitizi zitari nke zibuza abanyagihugu kwishira no kwizana muri uwo muryango bavuze ko ibyo bitumwa ahanini n'ibihugu usanga ku mipaka yavyo bitoroshe kwajabuka abadandaza abacakwa ibiturire ibihugu bigesa ama visa yo kuhakorera canke kuhaba nibindi aho abo bashikiranganje basavye ko inzego zibishinzwe zo bikura mu nzira kugira ngo umunyagihugu wo mu gihugu kimwe ashobore gutembera yongera kore ashore ibidandazwa canke aje kubirangura aho yifuza mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko ikibazo kujanye n'intererano zitangwa n'ivyo bihugu mu muryango wa Afrika y'ubuseruko nticasigaye inyuma abo bashikiranganje co kimwe n'abahinga batandukanye bari kumwe nabo babona ko muri uyu mwaka watanguye mu kwezi kwa gatandatu guheze ukazohera mu mwaka w'ibihumbi 2018 intererano z'ibihugu zikwiye kuboneka kare kugira ngo ntizitebye ibikorwa bitandukanye aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibihugu nka byose byatanze intererano yabyo kiretse Burundi bamenyesheje ko hari migambi yihuta ibwirizwa kurangurwa imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi 2017 uhera arico gituma biyemeje kuba abavugizi bo muryango wa yase mu bihugu byabo kugira ngo izo ntererano ziboneke kugihe. Iyo nama yasabye kandi ko inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iri kwirakora kuva itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu guheze yotangura ibikorwa, ariko aha bavuze ko hakirenze itizi kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira. Ivyo navyo ni Kenya hamwe n'igihugu gishasha ca Sudan y'Epfo muri uwo muryango. Naho biruko uwo twari iyo nama shikiranganje arahumuriza ko gushika ubu atakinini kiracererwa. Honorable Alhaj Kirunda Kivejinja asanzwe cegera cha kabiri c'umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Uganda yavuze ko amaze kuvugana n'ababijejwe muri ivyo bihugu bibiri bisigaye bakamwemerera ko vuba cane bizorungika abashinga amateka babiserukira. Yene ngingo yafashwe nuko agiye gushingwa umugwi w'abahinga bazokwandika ibwirizo bashingiro rimwe rigenga ivyo bihugu byose bitandatu bigezwe mu muryango. Aho ni mu gihe abashikiranganje bavuze ko hasigaye umwanya muto kugira ngo bibe nk'igihugu kimwe ico bise mu gifaransa Federation Politique. Iyo nayo ni intambwe igira gatatu ikurikira iyo ubu uwo muryango ugezemwo y'isoko rusangi. Abo bashikiranganje bagarutse no kubijanye no gufashanya n'indi miryango nk'Afrika yo hagati na Afrika y'Amajepfo. Bemeje ko ugufashanya kubwirizwa gushigwamo inguvu kuko EAC ito teri imbere itari kumwe n'iyindi miryango. Yindimvo yo gukomeza ubwo bucuti nuko hari ibihugu bimwe bimwe biri muri iyo miryango ya Afrika. Hakiyongera ko rero nkuko babivuze yindimvo yo kugwaniriza hamwe ibyaha bitandukanye biri mu busuma iterabwoba ukunyuruza abantu canke urudandazwa rwabo hamwe n'ibiyayura mutwe. Bavuga ko iyo hageze urugamba nkugo ugufatana mu nda ari ngombwa. Pye Clave ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mwivirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nagiye rero ntangure kubakengurukira ko mwagize neza gusubira kuza kudufata mu mugongo.
Nimucheke yemwe mwumvirize ijambo.
Iwe bitabo ushaka wihorere abantu bareka kuyogora kuko bazi ingena avuga amajambo.
Ijambo nyamukuru rero kwari kubabwira ko naho mwene wacu yapfuye hatacononekaye ko jewe nkiriho kanatsinda n'abakera bare amaze bati hari abagabo ntiyapfa abantu.
Sinakubwiye gabika maze uhore wumve ingena rukomboka
kandi minati sinari gufata ijambo ngaho yemo nari kuba ndamurengera kandi
umupfakazi Iluminata mwene wacu yasize nzomba ubungabunga nk'uko umugabo wiwe bikera yahora mubungabunga.
Aho nuveko
mureka kuge ndaca kugorora.
Abo bana yasize Gideon na Yvette ndabasabye ntihagire uzobita impfuzi jewe nkiriho. Nzobafata nk'abana nikuriye mu nda.
Ego twarabonye n'ikaramu wabaguriye kuva hose wawe yitabiye Imana.
Murazi kandi ko mwene wacu bikira yari yararonde amatungo yasize ari bitungwa canke imirima nzobikubikirana nkuko yahora bigira
bigabo bimwe naho ndakubwira ko ngora ubu naho ntavyivugiye
naho mbona umengo ntimuvyemeye ndabinya yuko intigira amaso manini ariko itibonera Luminata zo mwama hafi ndamufashe gutunganya ibintu mwene wacu yasitse
yemwe atantambutse kumuvyimba nta bintu by'abana banda zokorako
wewe ni wihorere gusa ibyo ni byifuzo byiwe aho abagabo ntihagwibara
hanyuma abazanye mubira mu bundi buryo baci babereka ingene mu budushikiriza tugira amahoro
ntabara bigabusuke mu mabisi
tugira amahoro avuye kuhoraho nkuko mwene wawe n'umuhisi yaje kubivuga uno munsi n'umunsi mukuru wa nyuma w'umuhisi bikeba
mbasha mwene wacu yari umugabo atarakagabo
reka kumurogoya wewe ntiwahereje ijambo ryawe
naho rero tuvuga ko ari umunsi mukuru we wa nyuma webwe abaryango ntituzo mwibage kuko urugo rwiwe ruzokwama ruhagaze kuko yasize umukenyezi acibwe ashobora kubungabunga urugo uko bitegerezwa
na cyane cyane ndamufashije
amufashe ubona byanani
yasize kandi abana mubona ngaho jidiyo na mushikiwe ivede nabo nyine bariko barisununura bashobora gufashanya na nyina mu gutunganya ibyo basigiwe n'umubyeyi wabo ntihagire rero undi muntu azobagora tubisa by'isengero rikoranye
reka kubagora abo bacoko hari icyo baramenya mu byo gutunganya urugo
none kuva se waba bapfa ibyabo niwe wabibatunganiriza
mbega iminota niko kugwa umunyigiti inyuma
vuga buhoro ntiwihe amenyo y'abatwenzi
niriwe ndavuga menshi murazi mwese yuko umushinga ntahe bikeba yafashe abandi hakaba umuntu yoba yaramufitiye akadeni avuga agasubize karere ibibondo n'umupfakazi yasize tubwire amahoro
ndabandanywa ntacu ariko rumina ugindi azibyara kwinshi aba basaza anje ubonaga ntuze wamenya ko basangiye ibere
rega hewe no kubakura utabona utwo musazawe ndebere yigira
ha kujya rero ndakubwire gasha nuko bakabivuga umuhigi wa kure ntavune mbwa ujye ubona nk'ibinga hatwara huta nawe
namwe muragwana
reka reka ntabyo
reka nje harantega araza ngahakavuga nkihorera ariko ico ntazomwemera no kwigira bikera muri ino nzu
ibyo horaza kubikugerageza ko garumina
basha musaza uramubari
ntakumbwira
kandi asize umugore wiwe hajya muhira
bwabo ndindebere ndahebye nta muntu arimwo agatangura ubwo buhimbirira ntuzo tutaranaganduka kuri mwene wabo
mugabo ntacu haracariho abagabo bijunja n'ijambo ngira ngo bazodufasha nihagira ingorane mugabo twumvikane ndaru naho uri kure ntuzoduhebe
reka wa muntu we ujye uri kure aba ari kure nyene narumvise musaza wanje agwaye nkiyumvira ngo nibisanzwe nzoba ndasimba handaheze na kabiri numva ngo yacika natwe kuyiyahura n'ukuri
erega ntiyagwaye iminsi myinshi yafashwe bukumbi kwa muganga ntiyamaze na kabiri hewe ibyo rero ngo tubireke
ngo tubireke nyine ntibavuze ngo intundi marwa n'intore meza ako gacupa nsome musaza anje bikera yapfuye ari umugabo
ntihakiri usome nshuti yanje ushima yari umugabo turindira ndakwereka ikimazi baduhaye urabe uko kingana
emwe nabonye ko amabahashe yari menshi arega ubuntu burihabwa ntuze ugira ngo iyo yaba yari ndebere umugabo ntabyo ndamwipfurije ugira ngo gashe yari kuronka nikuta
urabona bateze baratsindagira amabahasha mu giseke ugira ngo uzosubira inyuma n'amaguru nzogufatira ipikipiki gushikana muhira
jyewe ngendera ku ipikipiki ndigukecuro yohava inaga mama wanje nkamarama uzoma ko kanoti yoyigerereye ngende ndagura agacupa mu nzira aho nzoshikira hose nzoba ndashika
erega ndaruzaniye bwa bundi wanyu muracari mu giputa nyine na twa dukecu twaheze amenyo twandarira ku kamoto
niyo ngende mu muduga ndakubwire ngenda ndadaa wa ngashikiyo ndi mutima wamvuye
nuko ari bitunga biraho no guherekeje nka kujabutsa uruzi ho mugaba bakoze iyo batambona hafi baca bigira ivyo bashaka
ariko garumina mukuru rintwari y'umukenyezi genda kugira
ndagerageza gukera
jewe narashitse ndaraba ingene urugo rusa ndaraba ingene hashajije n'ingene rusa nabana mukuru tari gitangaza c'umugore
ndagerageza nyene kugira ngo ntibankishe mwijisho
yego
abana bande n'ukuri baramfasha kuko bigenza neza
aho sha
Ivete agira kore ko nkuru
yego
Didier nawagira heza umwaka w'umunani
umva Mbega nyine bari hehe kugira ngo baze tube turaganira ko nzozinduka ngendeje.
Mbese kitakwimugarira gabanutse ubwo se wayimaze uyicara.
Ariko hewe je urankarira. Aha muri runo rugo. Njewe ndi kitagushika naho ncane imyugarira.
Yeah. None wagira mbaze uwundi nde se wuje duje muzi.
Umunsi nyene nyaziko litahabaye. Ngira ngo namwebwe ntimushobora kuzohaba.
Mbe nahandi ko numva ufunafuna uri kukori.
Ndiko ndiyo gibishanga.
Eh.
Erega hamwe nava kwa Ruminata natemvye hajya mu muhoriho.
Hehe. Wewe wazingukira ngo namaze.
Aho ndaziba ne wazingurira.
Data wanje nakenza kuraba urugubona ko twari twarutaye twese. Mbe nyene. Dorire mwazananye.
Aho twazanira twari twajanye.
Yeah? Ugira umbwire ko atari ngaha munje.
Muhamagara umwumve nawe.
Dorine. Uwe dori.
Eka kwiriga urimena umutwe nta uri ngaha munzu. None ko waje kare ntiwari kumubonaho yaze.
Ntashobora kuba yakinyuma kubera yumvise ndiko ndugarira.
Oya noneho si hari. N'umucaro nije nawakije mu ziko. Nuko nyene hari byiriwe ahandi hoho twari kurara ubusa.
Mbe nyine wamusize hehe ko ndakubaza ukamenya ntacyo bikubwiye. Wowe ubona ko ari by'umwana w'umukobwa ya masaha kiri mu gahinga.
Jewe namusize kwa Ruminata ari kumwe n'urundi runganwe. None nacafata umugozi hamwe mu hamuzana.
Wa mugorewe ubukana urubone. Urya mukobwa ageze mu myaka mibi. Hajye wosanga arakomeritse sha ntaziba kuvuga.
Reka nawe kuba waturira nabo umwana.
Hey.
Jewe Dorine ndamwizeye yaraciye ubwenge. Umukobwa ageze mu mashure makuru.
Hey.
Ntabageze kubona ikibi n'iciza.
Huwa. Ntaba kuze ku murusha urabona bagira amasanganye.
Erega
sikita bugijoro n'ijoro nyine.
Ijoro n'ijoro nyene. Mugabo Dorine arazi kwigerera ndamuzi.
Maina, nkingango mwavuganye ko havararaye.
Eka ntabyo twavuganye. Mugabo niyabona ko bikenewe akarara. Jewe ndamwizeye azotahaneje. Nibatangura gutamba, acava mu bana datanga.
Ingereka mpibe ntwenge. Ariko Ruminata yobemera gutamba, kandi arubanza kugugandura.
Namba y'Ruminata yobankira nyene.
Ino.
Nayo bajya abana babo ntaco bibabwira. Narijya babahaye utwo basoma bakaba bafise na gwa radio se yabasigira.
Reka sikita ndakubwiye.
Sa.
Ayo majoro y'uwo mukobwa wawe ni yavyara karambaraye tuzosamba kubiri. Eh, ubura bimenya aho sigaye mvugwa ngo teri yosema. Umve. Iyo nduru numva kumenga ni ya Dori.
Oya si woreka guhamuka.
Eh? Ubona cabaye ga.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 Studio Ijambira abasenseye naho ubutaha
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero aya makuru ageze ku musozo Gusa ndabibutsa yuko ibujumbura mu Burundi hatangiye imikino ihuza abasirikari bo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC byose uko ari bitanu biri mu sibyu Rwanda rwa gatandatu nirwo rutagiyeyo mu ijambo rye afungura iyo mikino umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yishimiye yuko umutekano ugaruka mu gihugu arongera asaba ibihugu bya EAC gufatanya kurwanya iterabwoba. Hanyuma rero iyo mikino yose yafunguriwe n'umukino w'umupira w'amaguru wahuje abasirikari b'u Burundi n'abasirikari ba Kenya. Umukino urangira Kenya itsinze kimwe ku busa. Maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika kandi mukomeze mugire weekend nziza murakarama.